Eddy, Newsweek Amérique. Yesuti Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Tubahaye mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo. Abandi ndabahaye ikaze mu biganiro byacu cyo kuri isaha.
Ni bizari bituze muri Kamanyura na muri Kavu. Rose tukaca zihagarara kubera ayo masasu yari menshi cyane. Hanyuma rero niho twabonye kuri ngama 19 bazanye abagore babiri bari bamaze kuba bretse nayo masasu.
Onumwe mu banyagihugu mu karere ka Kiriba mu ntara ya Kivuye mu Manuko yabonye bamwe mu bantu bakomerekeye mu gitero cyakozwe ku modoka yari itwaye abantu benshi turavuga no ku mikarangara 30 yo mu ntara ya Cibitoke yarinje igisirikare cy'u Burundi mu mirwi iheze yasubijwe iyo ya Jiva. Tubafitiye n'ikiganiro muri kuri kuri. Amakuru yo mu karere mu Burundi, imikangara 30 yo mu ntara ya Cibitoke yari yinjiye igisirikare cy'u Burundi mu ndwi iheze iri doga ni nyuma yaho isubijwe iyo ya Jiva kandi yazatanguye ivyigwa vya gisirikare mu ikambi y'Ibururi. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya.
Iyo mikangara ituruka mu makomine atandukanye y'indara Cibitoke yari yatoye ibibazo byo kwinjira mu rwego rw'abasirikare batoyi no mu rwego kubisongereza imuntwaza ngabo byemezwa na Patrick Niyomwungere umwe wo muri iyo mikangara.
Ikibazo barahamagaye turarondera byangombwa turagenda turakora hageze ko dukora baratuzaniye amanota turabona iyo dufise baratwereka amamaze kuyatwereka niho babisohora bakagira afishaje tukagenda kuyiraba tukabona amazina yacu ariko. Tumaze kubona amazina yacu ariko habaye kujya kwitegura kugira ngo umuntu azibaze kumutora kuko twari tubizi ko azaza kudutora.
Kugaruka ndigwerewe rumaze kujanwa mu ikambi y'Ibururi iri mu manuko bw'u Burundi kwashikanwe ku igenekerezo ya 15 kuno kwezi kw'indwi uruhamara indwi imwe gusa ruca rusubizwa mu ntara Cibitoke iyo rwa Jeruva. Ingingo iyo mikangara igizwe n'abashaka kuba abasirikare bato y'24 abashaka kuba ibisongerezi mu ntwaza ngabo batandatu harimo abigeme batatu ivuga ko arakarenganyo. Patrick Niyomwungere yiganijwe rya Amerika uko ibintu byagenze.
Dushiteyo nyene bakaturabira mu mashine ko atawivye kuri bijya byakaranga muntu nyene bakaturabira tugasanga ibintu bimeze neza nta yerere ariko ku mutwa tatangaye dusanze ku munsi wa gatanu baraduhamagara baratubwira bati nimuje ngaho barahasoma amazina. Amaze gusoma amazina baraturobanura baca tubwira ati ngo tugende ku biro. Turagenda ku biro dushitseyo barasubira n'ubundi baturabira mu mashini basanga ibintu bimeze neza. Niho rero umukomanda se yatubwira ati bahujya nimugende mwitegure mugire mutahe. Twakiye tugenda tuyitegura turuburiye imodoka hama tuca turaza.
Ivyuka abo basore nabo bigeme basubijwe mu miryango yabo bari bazi ko bagiye kwinjira mu gisirikare zatanguye kwibonekeza kuva umunsi burizwa imodokari za gisirikare bagana ubumanuko bw'u Burundi. Ivyo vyemezwa n'uno muvyeyi yari yaherekeje umuhungu wiwe.
Je umwana wanje yakoze ikibazo mu bandi akoze ikibazo mu bandi arazambwira ati papa nukuri natwe ikibazo ndafishije sawa mwana mu nyuma umunsi wa muhungu naramuherekeje mugase kubera amagara make bagumye bankingiriye ndumva ngo basa bambwira bati ye wa muhungu wawe bamuravye mu maso ubajanye cyangwa ngo hagaranga akira cyagaranga ngaho baramubaza ibibazo mu nyuma niho nyamwana namubaza ndega bivyo bakubaciye n'ibiki ati bambajije uruwahe urumva ivyo yamwishuye sinabimubaje ko bari bagiye.
Icyo bamwe mu bavyeyi babwijwe irya Amerika nuko abana babo bazize ko batari mvukira zo ngaho mu Cibitoke kandi bamaze igihe bahaba. Uno muvyeyi ni umwe mu basirikare bamugariye ku rugamba uba muri site ya Karurama hafi y'umurwa mukuru w'intara Cibitoke. Aho niho leta y'u Burundi avuga ko yamuhaye urusago ababazwa n'ingene ikibondo ciwe casubijwe inyuma.
Narimviriye aho mboneye umwana wawe wanje bamwirukanye narimviriye none gaye ko leta ari yatuzanye ngaha bakaba abategetsi batubwiye yuko ata burenganzira ndabumwe dufise mu Cibitoke n'abana bacu ata burenganzira bafise mu Cibitoke none nta kuntu ko ari leta yatuzanye yo dusubiza tuzoronka uburenganzira n'abana bacu mu Cibitoke tukababisa abafite uburenganzira kuko urumva abategetsi amaze kukubwira ati nta burenganzira uhafise cyane nimbira ko bo fata bakatisubiza umwe wese yoshobora kurenga uburenganzira.
Ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo ngingo yavuye ko ariko yakenye uramutswe ntara cy'ibitoke amakuru y'u Amerika dikesha bangu mu bamenyesha makuru bakorera muri yo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi nuko buramatari Joseph Teriteka yabarungitse kubariza mu gisirikare cy'u Burundi ngo menya ko ku rwego rw'intara cy'ibitoke abagera kuri 50 aribo bari batoye ikibazo cyo kuba abasirikare batoyi 45 bari batoye ikibazo cyo kuja mu bisongerezi by'intwaza ngabo cyenda nabo bari batoye ikibazo cyo kuja mu ntwaza ngabo mu ntara cy'ibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yemeye kuzogira icyavuze kuri iyi nkuru ku munsi wa mbere w'indwiza kumugoroba wejo ku munsi wa kane tariki 26 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2018 abagwanya ubutegetsi b'abarundi bo muri FNL yobowe na Alois Nzabampema uzishye umusirikare umwe muri wa leta ya Congo bakomeretsa abanyagihugu bane bari bavuye mu isoko yo muri Sange bagana mu gisagara cya Uvira aho ni muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko inkuru y'Idonido na mugenzi wacu Pedaste Ngabo
Amakuru dukesha zimwe mu ngomere twasanze zijyamye mu bitaro bya Centre Hospitalier ya Witemse Park Kiriba avuga yuko abagwanyi b'abarundi ba FNL babarashubwo bari bavuye mu isoko muri Sange kurangura ibigori n'ifu ndetse n'imyumbati berekeza mu mujyi wa Uvira bageze kuri Kiriba yitwa Kagunga nibwo abo bagwanyi bagaritse imodoka yari batangira kubambura amafaranga amatelefone ndetse n'ibyo bari bavuye kurangura ibi kandi bikaba byemezwa n'abaturage bo kuri Kiriba
ejo twari twicaye ngaha ku muhanda yari nga masa yidizi witer mwe niho rero twumvise amasasu menshi menshi yaturuse hakujya muri Kagunga na ya fashingu mudawu isa cyango isa imwe ni gice niho rero twabonye imodoka yari hora yivaza muri Sange zindi zari zituruse muri Kamanyura na muri Bukavu zose zikacya zihagarara kubera ayo masasu yari menshi cyane hanyuma rero niho twabonye kuri ngama 19 bazanye abagore babiri bari bamaze kuba blessé nayo masasu bavuze ko ibintu byinshi bari bafite babijyanye gabisa ni modoka imwe ibisi bakacya biturira barayitwika kabisa
batwaye ibiki n'ibiki
byo batwaye bavuze ngo batwaye amahera nibigore n'imyumbati nuko nyene byose barabijyana
Ndepaziri Beatrice warashwa maguru yombi agira ati badusabye amafaranga turayaba ntibemera batangira kutwambura ibitenge ngo barebe amafaranga mu makabutura no mu majipo hanyuma batujyamisha hasi amasasu amaze kuba menshi nibwo twatangiye kwisha munsi y'imodokari nyuma niho bomba bahite ku modokari yakiyemo amaguru yanjye Perezida wa Societe Civile muri territoire ya Uvira Bwana Claude Misari kwasanze aho iyi modokari yari itwaye abacuruzi bakomeretse yahiriye yemeza yuko aribwo bwa mbere abagwanyi FNL bakoze igikorwa kigayitse cyo gutera bombi modokari bamaze kunyaga abacuruzi Claude Misare avuga kandi ko mbere y'uko izinyeshamba za FNL zitangira kunyaga abo bacuruzi zabanje kwica umwe mu basirikare batatu ba FARDC bari ku burinzi ahitwa Nyamwema uyu musirikare wapfuye kaba yarasanzwe gukorera batayo ba komanda 341 ikorera Kabunambo A Claude Misara kabagira ati
mbere wanje operation wali fiatu
mbere yo kwiba barashe masasu ku birindiro bya FARDC FARDC bari batatu umwe agwa aho ngaho abandi nabo bari basigaye bigwanaho bakomeretsa abagwanyi kuko umanutse hano hepfo hari amaraso menshi kubera umujinya mwinshi dutekereza yuko ari impamvu batwitse imodoka Nagabiri Jeanette nawe n'umwe mu bakomerekejwe amaboko atangaza yuko nyuma yo kuraswa no kunyagwa ibyo bari bafite aba bagwanyi bagabuye ifu n'ibigori ndetse n'imyumbati bazamuka imisozi yahitwa Kazimwe aho ni muri groupe ya Muhungu muri territoire ya Uvira umuyobozi wa Centre Hospitalier ya Kiriba Witemse Park Dr. Yamani Ruhinduka yabwijwe ijya Amerika yuko bakira inkomere zine ariko zitatu nizo zibabaye cyane kandi ku gitaramo munsi cyo kuri uyu wa gatanu bari bategereje imodokari za Croix Rouge kugira ngo zijyane izi nkomere kuvurizwa mu mujyi wa Bukavu mwomenya yuko nubwo Societe Civile ndetse na FARDC batangaza ko ari FNL yishyuye umusirikare ndetse igakomeretsa n'abo bacuruzi ku ruhande rwa FNL ya Alois Nzabampema ntacyo baratangaza Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika kuri Kiriba mu ntara kivuye amajyepfo
urakoze Vedaste kuri iyo nkuru Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga.
Nikiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Banyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umwanya w'ikiganiro muri Kirukuri.
Muri Kirukuri.
Ubuheruka muri Kirukuri.
Nabonye umuntu wangu ashobora kugubwira ibyazibera ingo tugende
byakweri yari urakoze vrema ore ya none tugende
okay
ego ni je
yo mwami
police
ni bichi
mufate
ndibi mwami uya mwami yagizi mwami yagizi
zavuye bigenda gute
Mwana,
sase,
ushatu nishule neze zonke neye kumenya byose. Kuko umbeshe waziko shobe kubikusokoza ku ngufu. Atumvikanye?
Ego.
Ha. Okay. Bo, iki kirato. Harawo ubwiza.
Nyakubaho brigade. Just no way. Icyo kirato ndakirazo. Gisa n'ikiri hano baheruka kunye.
Ni gwawe?
Si gwawe. Ikirato ni gwanje.
Mugabo nyakuba. Uremera kwe gwawe.
Ego ni kwanje
none wose kuringene cyase aho inzu ya zibera
ibyo je navyo no menyashe nuko ni
navyo
ndo
ntavyo
ntavyo
silas mwanje
sta
bego kugurazi ko kubesha imbere y'inyamya mabiri ndabona amategeko
ndako
izabizi
ndabizi sinzi ko ndakubesha nuko
woshaka ngo ngize kuri rero
okay
zopra iki kirato
she
nuko ko wemeza ko ari kwawe
nje na
cyaje kubisikaje byinjira zibera gute
chef je byo birato ari hazi iminsi ndabibutse
wowe buti cyane
hari hijya hejo nari nabimeshe ndavyanikira imbere y'inzu ngiye kubiraba ngo ndavyamba isanga byagiye kandi sinzi n'umuntu yabitwaye
usanga cyagiye
kuri nasanga byatwaye
sikubuze
yego
nega mana
sa
umwishye cyatibiye disha uwarurihe
urya munsi Chef, je nari kumwe nabagenzi gukabari wanje. Ndavyibuka neza.
Uhambira aba bagenzi bari muri kumwe.
Yego chef, twari kumwe na Chondo, na bakibuse. A rero, no batuma kubunyene.
Ibyo buto bo vyeme.
Nuko ibo vyeme. Kuko mbere ushima, uwo muzi twatera amanyu mwanyu tari muto. Twavanye hafi saa 3 z'ijo.
Uko nokuri?
Nokuri nibo twari kumwe. None ganya ku bantu babeshira iki?
Gaso.
Sawa.
Gaso, nokuri Hari cyo mama muri musanze mupfa na mwambi
nta nakiri
cyo bacyatumye gato nta nakiri agomba kwisha mama
gato
chef jewe kubyonze nuko nta nakimi twa
nta nakimo two nuko nta nakimo
mugabo gusa umunsi mama fa harabaye ikintu giteye amakenga ikintu giteye amakenga cyigiye ujya munsi nyere mama fa uyu muhungu mwambi niho yaraye mama yari yamutumye ko
yego
hanyuma mama ashyira dusura twese ngo basigane na mwambi ukira mubwire Muri uwo mwanya nyine twumva ngo mama arafuye. Donc mama wawe yacikanye bari kumwe na mwanje.
Yego.
Niwe bari kumwe. Ndasigura ko mama ashobora kuba yari yamubonye. Uje munsi baza kuduturi.
Jewe mwambe.
Kandi rero abonye ko mama amuhamagaye ngo amwagirize. Acara muniga ngo ntibije ahabona.
Jewe gagaso. Gaso. Uri umbira ko je no wari tumere wawe kwe. Gaso
ni wewe nyene.
Chefu, si jewe na mwisi, chefu, nukuli si jewe.
Basi, ulema kuti vera fuye muri kumwe.
Basi na kundi.
Sheri, karibu sha.
Funde, mwasubiri.
Sa, nasubiri.
Ya, kunye ibadzisha nga humengo nuzisho wa kozi. Kuri ya raje kundaba yido kake mundi za mumaridu tumbra tukui uboni. Eh? Ngugu mawiro rili rani wababuza.
Sheri.
Na abda sheri nga aho. Wasuye gukora mafuti vremu. Eh? Umuna karenganye uwone kwinumira vrema ni match ya football wari kurarorera cyane
umviriza basi
numviriza iki ubwo musubire muri ya mafuti ya mafoze
mvereyo nawe
se nabarumbarire ja guhereye he kora gasaho gutwiwubona
okay okay nabyumvise rero
Uwimbiza nanchi.
Oya.
Ndemi lakuna kuza makosa.
Waya kuza nukuri.
Ndemi lakuna. Sani kubuna kuri. Alikarabenga. Mwanume.
None bisa guherehe. Bisa kugendee gutu.
Bila shika.
Bengu umu murabona kubishura kubijuri. Chuka kibi hagati mwanzi. Nama nyabugo.
He? Heo kuri ya renga nchwe. Kani tukwara kuza makosa. Mugabo.
Haa.
Kikiuja mwema wachu.
Mbe.
Warandu. Ebe mniki kufungu.
Ubulero. Ugiru tangule kuronde siguru.
No. Yasu kuronde siguru. Pony usigura guti. Ngini. Abantu bazaba karanda ku murima. Bakacira banyika. Kandi hafi yaho. Hari pozisiyo y'igipolisi.
Dufate gato wanje ko abanyabugo baba barawuranduye. None umunyabugo wese yirenganiye. Aca ko mu mporero.
Yerege ibyo nanjye ndabyumva. Mugabo kandi. Yageze bamwe muri twebwe. Ibatwagwa n'agashavu. Ah. Hari aho numva no batahura.
Uko byo babiri kose. Ntibari guca barengera kuri kori ngo bamumarire udutumbura twiwe. Ije nibaha.
Mugabo nivyo. Korera guye mu mpariro kwere.
Kumenje ko mwaramaze kumenje. Ubu gisigaye n'ukuraba ico twokora dusukemwe mabise nti bihave bisubira ko vyuri cuka kibi hagati y'impunzi n'abanyabugo.
Cyo hubu ico mbona imbere ya byose. Twabanza kuja kuraba kori.
Mujye kumuraba mudashobora no kumuriha ibitumbura vyiwe.
Nitwa muri hari dukuye he n'ubuzima turimo mwikana. Mugabo basi ntanto ashobora kumuriha. Twovuma tukamasaba n'imbaba.
Nungu kama sana huya waandi. Ndi zikiga mkibuki. Bole. Uza niki.
Oh. Nga nyifina gahuzo. Iforo maziviri. Nivu umba zitaanda tu.
Tura. Sha. Kume muza amazi kufitika.
Indoka to usubu njene mubucha uchaku. Era amazi la chataru.
Usijewale ya simbona. Eh? Mwuzi lakimba kaza hafize, uchukule shombo kirembo. Mwuzi kodi kumeli, ziri njina mwai zine, baka kulia.
Mwuramba walira, shefu. Ele gandhi mshasha nga hakumne.
Zoro usia kuhinga na jesuzu.
Heko, ni mufashika toyi, mufatiri kime
mba Obwo wacha wabaje neza cyo nshinga kuri zine. Eh? Wabaje wondiwe.
Muramba barira. Nababwiye ko ndi mushasha.
Njobora gufata ingingo ubunyira kwa tafiza wizo turakwinjira kuri zina yanje. Nabona.
Yo. Oya chef. Nukuri ni mumba barire. Kanci yemo.
Yemo. Kiyo drag.
Chef. Ere nukuri ni mirabi. Genda ziko nabaza ni imari bona.
Wawoi.
So,
Nakubwiye ko musa takiriyo nakiriyo.
Oya nokuri.
Ni ho wavuze kuri mushasha. Buraweza abandi ngene bapakira isanduku neza zikuzura.
None bapakira ukundi atari ukunyene.
Umvere yose ndakubwire ndumva ko utarakanura. Mu mategeko. Sa. Kuki isanduku yuzure neza.
Yego.
Ni ngombwa kubanza gusasa neza musi. Ugashyiramo ikintu. Nikiyeri.
Kiyeri.
Ukatarero urenza kwifyejuru. Urabyumva?
Yego ndavyumva chef.
Nekinyi, uwo muri nibi gikombe kumeje ngaho ntumure kwengwa mwashi. Ari mu ngorane?
Oya. Ahubwo nari ndaye nayo ndamushimira kwaza nyimbo kazimeze neza.
Ah, sebo sebo.
Yego.
Okay.
Ehwe.
Yego.
Twara hariya kururi ya mujyango bakwakiye.
Yego nyakubwa.
Eh. Uwe umvise cyane kwari.
Ngoran.
Eh, bitse kamugabo.
Ni sawa chef.
Ah. Kena shaba kwati.
Ego. Mugize neza.
Hello. Eh ni sawa sha. Kwa? Namara funzwe. C'est pas possible. Ya. Yakenze guti. Ya. Domene nawe nafize neza. Okay. None arisa niba bari kumwe abamagarika. Eh sawa sawa. Reka nje kumuraba n'ubu byari byo. Merci sha. He urakoze.
Reka ndagihamba hanyene nibazohave bakifata namaze ngo bahave bamenya ko arije na byiza nawe ni ash yo kumba inyuma y'inzu nta uzokisura bash dasora zorinda apfa apfa heri kandi ko ari mwambi yaje kubaturira mu nzu sha mugabye kirato ndakiravye ikirato cha mwambi cyari cyiza ndake nuko mugenzi wacu bakigumije ku gipolisi nofumye nja kukidandaza hari yivugo tekanyarutse ndagihambe gasore ataragaruka nahava ngundura mana ikigongo umve gasore aramfasha
gwaga
tekandagihambe nimwe gatarakibona
Eba shuri mu biki kandi kare ugisoroma ivyo guteka n'inzara nzanye
guteka so
sawa
uzuvuye ku gipolisi
basha ndavuye kandi ibintu byagenze neza reka gihe nagiye kurasoroma amateke
wapi
kandi mbe ngo nikintu ngiye guhamba
apfu nikibe basha nasanze cyapfiriye mu cumba nza kugihamba ngo nkinukire mu nzu
imbebo kumenga ajya mu cumba ntambe bazahora
none wo cuzibona rero ahubwo mbwira sha ngene byagenze ku gipolisi
basha mwampi yakinjiye
koraha twaga umukono
bigaje tuti yambwiye ko bacha bakamushiramwe mu kurindira amatohoza here akubitwe ntahe mu gahanga
niba munyaru rya mugesera
naho mama sashagaru mugabo ntacu
oya ntacu ahubwo niba nyarutse bamwizi impimba rakamena ibanga
sha mugabo je ndo ndavyumvira bikansiga
bigusiga gute kandi byose byagiye habona
mwana aho twabaniye nta kintu na kimwe kibi ne bwa mwumve
ko umve wa muhungu basha
sino kugeze nibaza kuri kuba gukora ikibi nk'icyo
nde basha wumeze gute barya bameze nk'urupfo bariyoberanya ntupfa waratoye ikibarimwo
sha biragoye gutahura no kuri
ari n'usorori zose wakoranije izugombuge muri mu mwana yo none gasha Sandra naboshye ivyo kugira bitagira gasoso no kuri operanya byose mu isorori imwe Misorori mwe yamara gasanta uya nawe
banganya byose misorori mwe sha umushire dayore na komini uravyikwegeye
yo umve himwe Sandra nukuri
mwampive mu muntu twese twahura twemera none final mu muntu wo kwizera nide
eka baramubeshira Sandra baramubeshira nukuri mwana
nawe areka kumuharirira
eka gihe ndabizi ko mwampa tari we yaturinzi ya zibera
ndabizi wewe ubizi gute wewe
eka nta mwampi nibaje hariya Bari kora mubeshera mwampi
ari mugabo naje mwamuko nari ndamuze umva bingoye kumva frere
eka sivyo sha sivyo
mugabo kijya kirato ciwe naco bahatoye gasha
co basasize gute ari ije bahatoye byose birabasha jewe gusa ndazi neza ko mwampi yera arera
ndebeho nibiki kumengura ugomba kubyemeza cyane
ngo nta kintu bizi ko wewe gasha yinde jewe eka nashe ndabizi ko
Uri sire gari.
Emwe ego.
Ni kumenga ugomba kwemeza cyane ko mwampi yera.
Ntacu bizi. Jewe gusa ndavyiyumva mu ndavyiyumva mu koyera.
Karibu.
John ni wewe?
John.
Kaye mweretswe nani?
Ari ari oya 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 reke. Ahubwo ni mumbarire. Ibyo bintu numvise bya mwampi ni biki? Rika sha ni hakazi. Rika hadi. Bazubura bimbiye. Chondo. Nibanje revunye bunyene ambwire ko mwamba funzwe nkubizwe na gacha nibiki uya mbwire ari mbira
urumva shango batoye kirato ciwe hagi haho inzu ya zibe
uvuze ngo kirato
yego nyene none kumengo gajone wewe
sipavre ahubwo bayi ahubwo bayi hewe ubunyene ndize ku gipolisi
Jona yumbiye ko mwampi yafashe kubera icyato cyo cyato wahahora inzu ya zibera Umengo hari cyo bimwibukije none ngo cyiye yirukanwa ku gipolisi hari cyazo hava mufasha gayem mukurinda uko bizogenda reka tubananye tubasomera inyano mashikirije kugitegeruka ariko nkuko byama tubande tubibutse akabazo kari kabajijwe
turumvise ngene fundira mugenzi we biyagiriza ko ataco bakoze ngo babuze bamuhehe kugi bitumura vyakuri kuko umwe wese yagumye arindira ko abundi yogira icakoze bibahaye ikihe cigwa
Wambirisho kibazo nilo zigeze tuiharanire w'ingozi muri komine gashikanwa yagize ati ikigwa nkuyemo nuko atawuza aringira ngo mugenzi waraza kugira icakoze mugihabona hari abantu bageramiwe umuntu wese rero yoba intwari akiri wararindira igikogwa cy'uwundi
Indi interano ni ya Emmanuel ndayishimiye munyeshuri ku gise mwaro agati fundira mugenzi we kuba bararetse kuri agasahugwa n'ingendo iranga abantu batari bake ariko ntibereye na gato ati rero umuntu ategeza kurekana kuri kwiwe ngo ntareke kibi cyiganze
Tubu imu alo tukwelekeze Muruigi, Muriko mine ya Gisuru, aoshi miyandemye Aziel na we ya Gizati. Chikuwa nguye mwenu kwa hawa ingora ne, nolindiri wundi, mwabari we yogiricha koze, nguwa hugo nandi nogira, ichombu zengu na kare, ukuri kuchamuziko nigusha.
Abeli wimu tambu na wagira atiki, chikuwa nguye mwenu kumonu wesi, uhagara la mukuri atarabze mgenzi we changhengu ati ingi, sure chavandi vomu mugui, avamu.
Eka harina bandi, mgatu wanikie mutu jije kuruga guachu kwa Facebook, haringa Desire Kwizera ya Gizati, chikuwa biduhai nuku muna wonye, ulenga nijua tolika kumu kugira ngo abe niryo chanke nirumveko ngo impamvu ngo atinye kibano chanke ubugenzi bwo bafitaniye n'uwari kararenganya abandi ati ryo funderi na mugenzi we bagize nabi kubona bihoreye kuri akaribwa ibitumbura byiwe babona ngo nibamuburanire ngo babe byabona bibushitse ati ryo umuntu wari we wese w'umushinga ntaha bushitse ahageze hose
Undi nitiye nti ntakiruta imana agira ati kigo biduhaye n'urutorindira kuvuga ibitari ko bigenda neza kandi ari cyo twari gufasha kugira ibintu nibiyangare ati nyifato yafundeye ya mugenzi we tiyo kuko iyo bagira ico bakoze vya munzi ntizari kujya bya bitumura vya kore
Kristo irankunda nawe ati burya gukora icyiza ntibirinda kwiyumvira cyane kuko tubikora tutiteze ibikurikira ati fundeye na mugenzi we rero bari guhagararira ukuri ngo ni ubutwari bwabo bwari kuboneka gucyo ngo bikaba ikigo ku banyabugo n'abanyarusangi
Turangize ku butumwa bw'abanywanyi bacu baburungitse bacishye ku muhora wa WhatsApp aturavuga nka Kezimana Todoze umunyeshuri wo kuri Enes nawe aravuga inyigisho yakuyemwo ngo nuko umuntu atoreka kuvuga ikintu ngo wundi araza kuvuga atari gihe icuretse kuvuga kiba cyari ikintu gishobora gufasha gutinye kukivuga ugasanga wishe byinshi
wundi yatwandikiye ucije kuri WhatsApp ni Celestin Ntambukiye wibuhayira mu ntara ya Cibitoke nawe yagize ati nitwame tuvuga ukuri tutarinze kuraba urya cankuriya ngo nuko yoba hari ico muhuriye ko ngo kuko kuri niryo soko ry'amahoro
Vianen chuti wa munhara ya mgaru wakawa muri kumine visoro agirati kubona funde na mgenzi wa warasi iganye ikigwa nguye munu uko mugihe chingorani atakura wabandi ahobo oze kiinga zitara kweka ukoze bikiwi.
Turezi nyisho mwashikirije kuya aniseti ndi wanje ya anlitse ati ikigwa nguye munu uko mkubugu kuri wo shiru gowa ngokuta buzu kuri ubushigi kiebene gukora makosa wabigaiza robi gatuma ikivi chiganza. Dekinera no mwatanze uyu munsi tuzigarukize ngaho tubonera nakaje gushimira abakunzi mwese wa muri kiri kuri mwatwandikiye muva mu Kagera tubashimire cyane kubona mudahengeshanya kwa mama mutwandikira ngo muterere mu kuzibira inyanduruko z'amabi y'ikivunga ubona nkuko mubimenyereye reka tubandanye tubasomera akabazo kugicemaje gutega amatwi
ahanuwe na Nadia funderi yabonye kwigikwiye ariko bogenda kuraba kuri unaho bubura amahera yo kuri ibitumura byiwe byariwe ubuvuma basi bamusaba ikigongwe kubganyu nibaza kwivyo hari ico bizofasha mu gucuresha icuka kibi kiri hagati y'impunzi n'abanyabugo ndasubiramo ahanuwe na Nadia funderi yabonye kugikwiye ariko bogenda kuraba kuri unaho bubura amahera yo kuriha itumura vyiwe vyariwe ubupfuma basi bamusaba ikigongwe kubganyu nibaza kwivyo hari ico bizofasha mu gucuresha icuka kibi kiri hagati y'impunzi n'abanyabugo
akabazo murakumvise ushaka kwishura ni witinye kongera kuriza nimero nyene 95 amaja muri 88 99 na 50 ushobora no gutwandikira kandi ubicishije kuri 31 ubusa 9 103 kwa koresha bwa buhinga ngurukana bumenyi mushobora no kuringika interano zanyu jije kuri rubuga rwa Facebook cyangwa naho mukatwandikira mubicishije ku muhora wacu wa WhatsApp nimero ni 31 ubusa 9 103 mushobora mbere no kwironkera igikino muri cyukuri kundwe ndwi kuri WhatsApp mwanditse ubutumwa kuri yo nimero nyene ya 31 ubusa 9 103
reka yo turangize tubibutsa ko cari gice cy'amajana 558 muri gwa rukirikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze na uta
cari gikino muri kirukuri
banywanyi namwe bakunzi bizwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Tutelelo mwese, makuru mwariko mukurikirana kuri isahani ya garukiye. Dushimiye engineer yadufashije muhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yafashije kwegeranya ibiganiro twashikije muri uyu mwanya. Kuri mikro mwariko na Ange Fidel Niyongabo, tubashimiye rero mwese kuba mwaduteze amatwi, tubifuriza kugira umugoroba mwiza no kubandanya tubatumira gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.